mwaramutse neza nshuti mwese mu kiramanyo ni radio ijwi ry'America kandi mukunda ikiganiro dusangire ijambo ikiganiro cyo munsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Munikije tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye politike mu Burundi turi kumwe n'abashingantahe bakomeye mu Burundi bari mu migambwe itandukanye bagiye kugira icyo batubwiye ku kintu cyane cyane ukuntu babona ibintu bimeze muri iki gihe inyuma yaho habereye uruhagarwa politika ho hari aho vyibonekeza ko zari njyari mu mugambwe ipona eka hakaba hari n'ukuntu uwo mugambwe utari kurumvikana n'umugambwe uri kutegetse canke leta y'u Burundi ahandi kumwe n'umushanahe Jacques Bigirimana arongo uyu mugambwe novuga ko ari FNL canke sinzi ko arabavuga ko ari migambwe ibya FNL arongoye umwe muri iyo migambwe tukaba kandi turi kumwe n'umushanahe Manuangari Jean Baptiste nawe nyine ari ku ruhande rw'umugambwe Uprona nawe nyene yigeze kurongora uyu mugambwe turi kumwe kandi na Francis Ngaruko akaba ari umuvugizi w'umugambwe Uprona kurundi ruhande turi kumwe kandi n'umushanahe Chauvino mugwengezo aho kari umukuru w'umugambwe UPD Nzigamibanga akaba kandi n'umuvugizi w'urunani rutavuga rumwe na leta ADC ikibiri mwaramutse neza abashyaka na mwese
mwaramutse
Mwaramutse neza cyane gose nk'ubu rero unashaka mwaramutse neza Francis nashaka tuvugane cyane cyane ku byerekeye ukuntu ibintu byifashe mu Burundi nk'uko twabivuze hari ibintu byahindutse bitari bike hariho vice president wa mbere yari mugambwe Ipona yaragiye hari mushasha eka hariho n'abashikiranganje bashasha eka akaba kandi no mugambwe Ipona urundi ruhande ruvuga ko abo bose utabemira nashaka ndababaze inyuma yaho leta nshasha ibonekeye ibintu byifashe gute kubwanyu ibintu mubibona gute reka dutangure kumushya nahe Jacques Bigirimana
igome murakoze nkuko mubivuze haramba agize iminsi havugwa ibintu bitarike mwarumvise ko leta yahindutse bivuye ku kutumvikana kuri hagati ya leta n'umugambo w'Ipona ibyo byatumye ikigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu abogozwa mbere bica bikirikirwa n'ihinduka rya leta mwarumvise yuko haciye haba ukutumvikana hagati kumwe gukomeye cyane hagati y'umugambo uri ku butegetsi n'umugambwe w'abadasigana Ipona ibyo byaciye biratuma mbere umugambo w'abadasigana Ipona uca wicamo impande bibiri kuva icyo gihe rero hagati y'umugambo uri ku butegetsi hamwe n'umugambwe w'abadasigana Ipona hari icyuka kibi cyane ibyo ntabwo reka kubivuga iyo muyinze mwumva hari abaministre batanga imihoho mwumva yuko bitaba byoroshye urero bimeze uko leta yarahagiye iriho hanyuma inzego zirakwiye ariko imyidogo ni myinshi cyane icuka hagati y'umugambo Ipona ubwawo imigwi igize abadasigana hagati yabo hari icuka kimeze nari cyane hakaba rero n'icuka kiri hagati y'uwahora atwara umugambwe n'abamuri inyuma na leta y'u Burundi
ku giti cyane cy'umukuru w'umugambwe FNL uruhande rumwe mubibona gute ibintu bikoreraje mu buryo muri iki gihe none
jewe inisi yose namashirira imbere kujya inama n'ingingo jewe nzokwemera ko ibintu byagiye mu buryo mu mugambo w'adasikana Ipona basubije hamwe bagafatana mu nda hanyuma na leta bagasubiye bakicara hamwe bakumvikana nzokwemera ko byasubiye kugenda neza numvise inama nshingamateka abadasigana barimwo bicaranye nabo mu yindi migambo ya CNDD-FDD na FDD nyakuri n'abatwa
Francis Ngaruko ibintu byifashe gute muri iki gihe muri leta muri iki gihe uruhande ariko ari uruhande rw'urundi mugambwe Ipona ruvuga ko abari muri iyo leta batemewe n'uyo mugambwe ibintu byifashe gute kubwanyu
twebwe twibaza ko ibintu byariko birafata mu nzira byariko birogorora twariko turaba mu ngorane zatewe n'abantu bifuje ko iki kivi turiko cyo kutorera inyishu ibibazo by'abarundi ingene twari tuyaga n'umugambo uri ku butegetsi cyangwa n'abandi bose tusangiye ikigogwa cya politiki bari bashatse kubihagarika mugabo nibaza ko ubu rero kivi twasubiye ku kivi kuko turakora ingorane si nke n'ibyo hari abashingamateka nk'uko Bigirimana Jacques avuze batariko barihutira icyo kivi mugabo leta yarashinzweho icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu kiremezwa ubu turiko turakora nuko nibaza ko akazi ka politiki no kubaka no gushiri yuye kurinde kugira ngo umuntu yubake
ikintu muri ko murakora ku ruhande rwanyu kugira ngo muje hamwe abadasigana baje hamwe ika ikintu muri ko murakora kugira ngo muje hamwe nabandi kuko nkubo biraboneka ko hariho imirwi ibiri kanatsinda hariho nabavuga ko uyo murwi wundi babipona ushobora kuba wamaze kubakura muyo bwambwe ikintu muri ko murakora kugira ngo muzurizanye muje hamwe niki
ngambere nambere ni turiko turakurikiza nko kuwonde muguri kurakora niba uriho twebwe ntawe dukura mu mugambwe ntawe tushikira kurushundo uyumva ngo udasigana ashaka guterera igihugu kugira ngo kigire igitere intambwe uyo turumvikana urabona iki gihugu n'igihugu caciye mu ngorane zitari nke cyasinzikaye kandi togira icyo tutocyihanganira twebwe rero dusaba abo tutariko turumvikana kumwe n'igihugu cyo twagwa kwihangana no gutakariraho nk'umuntu kugira ngo dutorere inyishu igihugu kubibazo gifise hanyuma rero dutandukira rero n'ingorane ziporone ifise z'uko abantu batabona kumwe ingene ikwiye gutwagwa n'ingene rero abantu bakwiye kugabura ibibanza no kubana muri uko gutwara
Mushana Emmanuel Jean Baptiste akamo muterwa n'undi ruhande bwo mwamwipona ko kwihangana mukakira gute
nagomba kumenyesha abariko baratwumviriza yuko nta mpande zibiri ziriho mu mugambwe w'adasigana iprona umugambwe w'adasigana iprona waramaze kwiyunga abashinga amateka bose uko ari 17 bari hamwe komite santrale nkuru ariyo ubutegetsi bwemeye yuko irongoye umugambwe w'adasigana iprona 457 bari hamwe hariho 25 bari ku ruhande rwabo abo nabo mu by'ukuri n'abantu bagiye gusaba akazi umugambwe uri ku butegetsi ni nabo bakuyemo abashikiranganji ni nabo bakuyemo ibyo byegera n'abandi mwumva ku bwacu rero uravye ukuri uravye amategeko nta mpande zibiri zi mu mugambwe w'adasigana iprona kandi tubivuge tubisubire ushaka gutanga iyo ntumbero abari iruhande y'ukuri ibyo biharuro nabibahaye nicyo gituma rero ku bwacu rero umugambwe w'adasigana iprona wariyunze abariko bararondera kuvuga ko hari impande zibiri baca kubiri n'ukuri abavuga yuko bari muri leta n'abakozi ba SNDF ndetse abadasigana
ego reka tubaze rimushya ntahe Chauvino mu gwengezo mu vya politique mu sanswe muri umuvugizi urunani rukomeye rutavuga rumwe na leta ADC kibiri mu kamurongo w'umugambwe UPD nashaka ndabaze ibintu byifashe gute muri iki gihe muyona gute byashitse mu minsi heze naho torinda gusubiramo ivyagiye biraba
ego me uko ibintu byifashe muri kimwe kiringo mu gihugu cacu ni bintu ubona ko bifise intumbero yo gusubira inyuma intambwe za demokarasi twagize ko turushe abarundi bagize ko banyotewe ibi biraba rero ni bintu n'ukuri ubirabiye hafi ubona ko atayindi ntumbero ifise atari ukumbi kuri igihugu wenyine kubwiwe ku giti ciwe yosubira kuronka ikiringo kigira gatatu co gutwara igihugu cacu icyo nicyo kiri inyuma y'ibintu byose sindiko ndavugira iprona mugabo nk'umurundi ndabona ko ibiko birabera muri iprona ubutegetsi bufisemo uruhara ntangere kare abantu bahora bagira ati nkumbure n'akantu kari hagati yabo mugo ibiheruka kuba byarashe kugaragaza neza ukuboko kwa leta ya SNDFDD mu guhungabanya imigambwe harabaye umugambwe iwacu haraba umugambwe wa iprona ikandetse Jacques araza kukumbeshuza ngaho harabanye n'uruhara atari rwiza rw'ubutegetsi mu buzima bwa FNL etwebwe rero turemera neza demokarasi ifatiye kuri masisi turemera neza demokarasi ifatiye ku nzego iyo rero inzego zigiye hamwe na cyane cyane urwego rw'igihugu kuko kira mugambwe urya usanzwe ufise urwego rw'igihugu iyo rero urwego rw'igihugu rufashe ingingo rugahitamo gushyira naki imbere naka wundi rukamusubiza inyuma
ntaguciriyemo imigambwe mu Burundi yose irimo indyane twazibwo no muri yo mugambwe uri ku butegetsi harimo indyane murabizi neza cyane bose murazi ko wagize indyane none makosa saa bari mu mugambwe iyo bashobye kubacanisha mwo uko bavuga ati
oyaye
ati uwo no nurwiwe cyangwa umutize muhoro cyangwa usenye urwiwe umutize muhoro uko siko byaba bimeze
tukiraho nyene jewe si rimwe si kabiri ndiko ndavugana n'umushikiranganje wo hagati ambwira neza ati jewe umpaye akanya na gatonya ndagucamo ibice igihumbi ivyo onye ibintu z'ikinyoma ari nacyo gituma rero kubera hagati y'abantu ama hari uruntu runtu siko kandi suruntu runtu ngo goza rubangamira igihugu goza rubangamira demokrasi leta rero yama imisi yose ishaka kwifatira imigambwe ikayicagagura ibiri ko biraba rero ngaha leta niyo fasa ingingo mu kibanza cy'inzego mu kibanza cy'urwego rukuru rw'umugambwe kubari kwisuka mu by'imigambwe
iyo uvuze mushi anasho bino imbere yuko mpijambo abandi nashakaza kubaze ko ugo rwego uri kuravuga urugwariho ko ico tuzi nuko habaye ingingo ya sentare leta nayo gashira imbere iyo ngingo ya sentare ivyo si ibintu bisanzwe
rero nibaza yuko iki gitigirima ntwangari honorable yaheje gushikiriza imiro amajana 157 hanyuma kurundi ruhande ukagira abantu 25 kiri basa ku bintu bitomoye kandi bishingiye kuri demokrasi nimba twemera demokrasi ikiza ku ikizoza yo munyuma ikizoza munyuma yo kukunye ga Fredi nuko aba anye bata baronka umwanya bata baronswa uburyo byihuta kugira mu ntara zose baje barashinga inzego zizoza gusubiriza urwego rukuru rw'umugambwe niko byabaye
mu gihe reka duhe ijambo Francis ngaruko atubwire niba ivyo bitigire vy'amajane na 145 ari vyo ivyo bitigire nivyo mushe ntahe Francis ngaruko
urabona umuntu w'umuhumure nka honorable Manwangari akamera kemanga mu kwiradiyo uko abantu bakoranye izuba riva iyo wumva komite centrale ntigira korana mu rufuri iraja habona hariho ibintu bita procedure bakayisaba igafata umwanya iminsi 15 kandi iyo komite centrale ishobora kubaho idafise uwitwara niwo yemeza ngo wange uwitwara urumva rero ibyo nibyo twama turiko turiyamiriza ibintu by'ugwenge gutwara n'ugwenge ariko avuga ibitigire kugira ngo abatwumviriza bumve ko hashigikiwe buryo ukuri suko umuntu akuze ukuri n'ukuzi twe turakuzi rero cyo gituma kuronera icyo bita legitimite ngaha sisho chatuza twaje kugira ngo tutorere inyishu ingorane z'umugambwe nibyo mugabiza ikizimira ni ingorane z'igihugu
yego
rekaze no mu icyo ibyo bintu turabyiyamiriza niba bari mu kuri bakabafisa amajana na 100 ngaha nibitura umukuru w'umugambwe atumeka iyo nama ababoneke naye ibyo kuja kuvuga ngo twarasinyishije bagaca baje imbere bakemeza yuko umushikiranganje ataburenganzira afise bwo kwemeza komite nkuru y'umugambo w'ibihumbi 2009 ahantu bagaca bagaruka bati yarabyemeje mugabo twice nko kubiri ufise uburenganzira bwo guhituma ko ntibamuhe kandi ibyo bita statut bimurengana nibyo n'ugwenge nibyo turiko turagwanya no munsi muri iprona turiko turatezerera tuvuga tuti ntidushobora gutwagwa umuntu arondera imbo za politiki arondera icyo arondera muri politiki urabona nk'ibyo biharura ayatanga ni ibintu atanifatiro bigira
mushika na Jacques Bigirimana hariho ingingo zafashwe muri izo ngingo zose abantu bakutiye inyuma gato bakaraba kiweza n'umutima utarimwo za emosiyo nyinshi utarimwo za pasiyo nyinshi arabona ko hariho amakosa yakozwe n'uruhande rumwe cyangwa urundi novuga mu gufata inkingo zashikirijwe mbe ikintu mushobora kuba mukimeze nk'icigwa mushobora kuba mwokura mu bintu byose byabaye gushika uyu munsi ni nk'ibi
urakoze Frederic icyo nokubwira cyoco jewe nokubwira ko bivuga kubwira leta mugabo leta nk'umugambo CNDD sinumva ingene woshima ko kanezerezwa nuko ari imigambwe ishobora kutwara amajwi ishobora kusubirira imeze neza iyo migambwe ikomeye mu by'ukuri umugambwe nk'uyu urwana kugira ngo imigambwe ishobora kunigana nawo ntironke izo nguvu muranyumva
yego
Jonero ni vintu bisanzwe mu gifaransa bavuga ati c'est de bonne guerre. Alors, icyo je no kubwira gihambaye. Mbega twebwe mu migambwe, mbega iyo migambwe. Ko tuzi ko mu mugambo y'iprona. Umukuru wari umukuru w'umugambwe Charles Nditije. C'est un professeur d'université, umwigisha muri kaminuza. Naha tokoreye yatoko za kabineti muhaye afise akazi arafise akazi ahabwa na diplome yiwe inuze niyo yangana arafise akazi ahabwa na diplome yiwe abo bose abanga y'impenda barafise akazi bahabwa na diplome zabo n'abantu naho batoja gusaba ubuzi muri leta bobaho icyo cya mbere kigira kabiri abo babiri niyo yangana na Nditije basanzwe n'abashinga amateka ubwo n'ububasha bahawe n'abanyagihugu ntanzara iba ariko nta kintu na kimwe cyo batuma bajya kwambambira cyangwa uriya rero mu gihe bishitse umwe muri ibyo bihangange by'incabwenge kandi tudi neza yuko byagiye imbere kugira ngo bikomeze bishigikire bisasagaze biryame kwiraga ibyagwa gasore umwe muri ibyo bihanganga akavamo akemera umuntu agomba kubasambura none tuvuga mbura ngo nuno utegera ngo umwana bahenze iyo leta irafise mu ruhara mugabo karabuni rufise abo leta icako iyo urugo rwugaye rwugaye neza ruraririmbe abantu banyenego no kuri kugira ngo umuntu yinjire yabicira rimwe abicira rimwe bamugwaniriza rimwe icyo ni cya mbere icigwa ni giki icigwa ni giki reka abakora ndababwire nta kindi nibicare hamwe nibicare hamwe Francis n'umuporo na turabizi kandi muri komite centrale ntabwo bamwirukana uwo ariko aravuga ngo ni 25 nari 25 kugira ngo banonwe na Manwangari Manwangari siyo yabagenye ni ukuvuga yuko bararimirita kuba barimo ntumuke ngo ni umwe ntumuke ngo ni babiri nabanadasigana kandi babikwiye kuko igihe bajya muri komite centrale ntabwo babikwiye nibicare hamwe nk'abanegeje ngo ni bake bicare bumvikane umugambi uracyari uwabo sende devide ntibayugarana ntizokwinjira
nashaka kambaze rero umushyira ntamwangari ngaha ijambo ushikirije uvuga ko kugira abarinde bamenera atabumwe wa muri buri muri uyo mugambwe kandi ikindi wavuze gikomeye nuko mu gihe mu bisanzwe abanywanyi b'umugambwe turabibona migambwe yose batumvikanye udashimye kuguma muri uyo mugambwe niwe awuvamwo ariko kuvuga ko komite yirukanye naka n'ibintu twumva muri ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere gusa mushiga nta Manwangari nashaka mutubwire mu gihe cyo mwishyuye kuri icyo kibazo kivuga ko Indiane ika umwumvikana muke ushobora kuba wari muri iporo nicyo gituma ubundi mugambwe haba umugambwe uri kubutegetsi cyangwa ubundi mugambwe wo wamenera ibyo si byo hanyuma namwe mutubwire ikintu mutubwire kandi ikintu mushobora kuba mwarakuyeho nk'icigwa nk'amakosa mwaba mwaragize kugira ngo nibyasubira amakosa nk'ayo ntazabe ni nk'ibihe mwabonye ko mwokwikebuka
nta makosa ariho ikibazo kiriho mu Burundi n'ikibazo cya demokarasi n'ikibazo cyukurondera cyane cyane neza igihugu imbere yo kugira ngo urondere neza y'umutegetsi wuno nico kibazo gikomeye cyane ibibazo biri mu migambwe mu Burundi bihagaze ku mugambwe uri ku butegetsi nta handi biva imbere mu minsi zatwogerageza kugira ngo urwego rukurikirane ingene imigambwe ikora ngo bari urwego rwigenga atari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aho tuzoba dufashije igihugu dufashije na demokarasi nayo tugarutse ku bya iprona ndasubiye kwemeza yuko abo bantu 25 kuri 457 umuntu wese arondera ukuri arashobora kuza akabibona nibo bashimye gukomera amashyi kujya kuba abakozi ba CNDD-FDD ibyo rero byo kuvuga ngo baba baciye kuri abo bantu nico mvuga ni ikibazo cya demokarasi umugambwe umaze kuboneka yuko abawurongoye benshi kandi bangana gutyo igihugu kirimo demokarasi ntigishobora kuzana Indiane mwenizo tuvuge rero yuko nejo bundi ibyo bishyikiye iporo nabizoshikira iyindi migambwe bazotora akagwi gatoyi ataco kamaze gace gafata kiyitirira izina nkuko tumaze kubibona ibyo rero ntibavuge ngo bipfa ku banyamigambwe ngo baronka aho bamenera niyo yobara umwe niyo baba babiri niyo bara 10 bazoba bari ho bashonje bakeneye guhabwa amafaranga n'umugambo uri kubutegeza
mushinga
kuvuga cyo guherahereza ko nuko mu Burundi hari kibazo gikomeye cha demokrasi ikibazo cha demokrasi sico cyonyene n'ibindi bibazo bikomeye cyane biri mu gihugu nimvira yuko ari intumbero mwe niyo abantu bakwiye kwicara hamwe kuhubwa magatore muti yuje wazo vyose bihanzu Burundi.
Ego moshu ya naisho vino mkwengiza mkanya gatore ndaona mwanyo likula tujana mugihekiri musimu notumwe ichigwa mkula muli vyose nikihe hali hawa avuze ko umugambuli kutete ulikula uri njiramo ibintu byerekindi migambwe ariko hariho nabavuga ko iyo migambwe nayo nyene isanzwe atabumwe ifise nashaka icigwa mwokura mu ngizo zose zafashwe hariho amakosa ashaka gukora ko irakozwe n'uruhande rumwe cyangwa urundi icigwa mukura muri mu bintu byabaye mu Burundi n'iki
yego me urumva gamushere Frederic aha mu gihugu cacu burya abantu bihanga nibake cyane bihanganira ubukene nibake cyane kandi mu gihe tuzaba tugifise abantu bashaka kwihanganira ubukene tuba dufise abantu benshi bose badashaka kwihanganira ubukene bizoca kure kugira igihugu cacu gikire iki twishe nga rero nuko ukuntu abantu batihangana yabuze ati nakahemba ya naya naya nakahemba ya naya naya burya icyo tubuze mu gihugu cacu mu bice birebire rwose tubuze ubuntu tubuze umutima wo gukunda igihugu cacu burya hari inkehwa ngaha zikindi zikunda igihugu cacu cazo kandi murabibona biraboneka biragaragara iyo rero mu gihugu kinaka umushikiranganji asigaye arengera icegera cy'umukuru w'igihugu mucyo mwumva namwe yuko ibintu muri icyo gihugu bitaba ari ibintu bihumuriza aho ibintu byose bishoboka ari nacyo gituma rero twishwe ngaha nuko ubutegetsi CNDD-FDD ishaka kuguma ku butegetsi imyaka mirere na mirere CNDD-FDD yarashoboye kwegeranya amahera atagira uko angana ayo mahera nta kindi akora akora mu bintu byo gukoresha abantu mu ntumbero yuko CNDD-FDD iyorojeza ku bwacu rero hakwiye iki hakwiye ko leta yokubahiriza yonyine ishyira amategeko ikaba ari yonyine yotangura kubahiriza amategeko kuko amategeko nayo ntiyubahirizwa ngaha iyo rero itegeko ribuza ubutegetsi kwisuka mu by'imigambi kiba ari ikintu kiri ngaho kandi iba ari inkingi ya demokrasi ubutegetsi bubiciye impande
mushyira nayo vino ubutegetsi muri demokrasi butangwa n'abanyagihugu ikintu mu mugambwe wanyu mushobora kubona muri komurakora canke yindi migambwe yose mu Burundi iri kurakora kugira ngo yigereze abanyagihugu bayitore ni nkiki
oyaye ndega hoho birashoboka imigambwe irashaka kwiyegereza abanyagihugu no munsi mu gihugu cacu none gafite ntabyo wumva ibibera muri MSD ibibera muri FODEBU twe urubuga rusigaye ruri n'indoto ariko uko bimeze kose turarujako tugakora turiko rero turakorera mu banyagihugu kugira twumvishe yuko bakwiriye gukunda igihugu cyabo bakwiriye kwisongesha bakwiriye kurengera inyungu zabo kugira igihugu cyacu gikire kuko atanuko onye nta gihugu kizokira
reka tubaze na Francis ndabibutse mu mpakanya gato cyane rwose mu muntu utamwe ndabona umwanya uri kuratujana Francis ukuntu amakuru ari kuratangazwa eka mu mugambwe yiprona cyanke mu ruhande rumwe cyanke mu rundi ikibazo kirahari ingorane zirahari imigambi mufise kugira ngo abadasigana basubire kuja hamwe ni ye
imigambi ya mere nuko ukuri kuzoja habona turumva neza kwabo turiko turahangana no munsi badashaka kugushira imbere bashaka kugumura abantu bandika ibara bahandi babasiga utwondo urabona nka majama hayavuga yuko turiko dusaba akazi kandi arahizi ko tuje nka je ntakaje naje kuronera mugabo nansa akarengana niremenanya bariko barakora niba bafite abantu bangana gutyo baraza kumugaragaro kandi babisabe ntawuzo kwanga kubakoresha mugabo kwibaza ko umuntu ashobora kuvura imvune ku yindi ubanje kuvuna ukuboko washaka kukunga ukuguru rero nibaza ko ibyo n'ibintu bya kera niko twabitanze muri iprona ibintu byama bikorwa mu bintu mu rufuri ubu rero nibareke kwama barondera imvo ahandi nk'ubu uyo honorable Manuangari yaramaze hanze imyaka ifitino aguma gwanya iprona iri kumugomye no munsi iratangaje kumva ko no munsi bamaze kwiyunga kandi umugambo urumwe kandi amajambo yahora avuga kuri abo ari kumugumya ntasa naye ariko aravuga no munsi bashatse guhiri ku butegetsi turabagira ubu rero ko byabanyiye nibaze tuvugane areke kuza bavuga ngo ni wowe n'umugambo wazodusora oya nibaze tuvugane ukuri gukubitirwa ikinyoma gikubitirwa habona ibyo kwama kwigenza umuntu avuga ngo agomora abantu avuga amajambo ataroranye ibyo ku bantu bashinga ntawe bakunze cyane cyane nkabo ibibaha agaciro karengeje tuvugane hamwe hanyuma bemera amategeko hagera ndakwereke n'igihugu ubona coba kikitaratera imbere kirafite amategeko nibahemere bahemanga n'uwaburanije iprona n'uyonorable Manwangari uno munsi ingingo zivuyemo ariko arazihakana kuko batabonamo inyungu za politiki naza rero arasiga inkore abantu ku maso ngo hari ibindi arondera n'inyungu za politiki arondera hama gace yigira umuntu ari hejuru y'abandi bose ibyo ntawe uzobisabira ukuri kuzo ikinyoma kizokubitirwa habona ukuri kuja habona ariyo komite santrale barayitumako batora abantu babona ntabyo bazoshobora kuko bari mu kinyoma gusa
ego reka tutume nk'abasozera ndabona umwanya utujanye nashaka ndabahijambo mwese mugire mwishurane nashaka cyane cyane tuvuge ku byerekeye ingaruka ivyabaye muri iminsi ubwo ruhagara rwa politike ingaruka ruzogira ku matora yo mu 2015 ndabona hariko harashika kenshi na kenshi iyo imigambwe usanze iriko ira iri mu ndyane za politike uco usanga hari ibikorwa bihambaye cyane rwose bidakorwa nk'ibikorwa byo kwishikiriza abanyagihugu ikagusigura imigambi y'umugambwe ugaco usanga kenshi na kenshi ibyo byose birashaka gutuma nk'umugambwe kwitwaye neza cyane mu matora eka udashobora kuronka amajwi akwiye kusanga kenshi na kenshi umwanya utakara mu bindi bintu bitajaye no gusigura imigambi umugambwe woshira imbere nashaka mbaze umushyantahe na Jacques Bigirimana mbega ku bwanyu ingaruka izo ndyane za politiki zabaye ubwa mbere na mbere hagati mugambwe iprona hanyuma hagati yawe iprona na leta y'u Burundi canke mugambwe uri ku butegetsi ingaruka zizogira ku matora yimirije aho ni vuba cyane rwose mu 2015 ni nkizihe ku bwanyu
bakoze ico no kugira coco igihugu ntigishobora kugwa mu manga cyo kugira ingorane ngo habe n'ingaruka ku gihugu ngo nuko mu mugambwe iprona banse kwicarana ngo bumvikane mu gihe ariyo nzira yonyine irashe yobashikana ku cyo bipfuza bose uko ari imigwi yose mu gihe rero babyanse twebwe igihugu kizobandanya abarundi tuzobandanya mu byo dusanzwemo mugabo byiza bokorana bakicarana ho Francis aravuga yuko yipfuza ko bajya hamwe Manwangari nawe natobore ko yipfuza ko bajya hamwe na Francis hanyuma izo ngaruka zibe nziza hano ikindi nacyo icyo nababwira ingaruka zizova kuri twebwe niyo mu migambo twaba responsable tukanka yuko dukoreshwa tukanka yuko hagira umuntu aduciramwo tugafatana mu nda tugategura amatora turi kumwe ikije kigomba kutwononera tukayirwaniriza hamwe je nibaza ku ingaruka atangaruka mbizihari hanyuma icyo tubuze icyoco ni uko amatora ategerezwa kuba kandi amatora ategerezwa kuba neza kandi tugeza kuyajyamwo kandi umugambo uri ku butegetsi wanka wemera utegereza kuzohangana n'indi migambwe ibyo nje tukiye kwitegurira kandi kubyitegurira ni ukwisunga amategeko
yego me icyo kibazo dakibaze n'umushyantahe Manwangari Jean Baptiste nashaka mutubwire ingaruka cyane cyane izo ndyane ziri ku mugambwe wanyu zizogira ku byerekeye nk'amajwi muzoronka mu matora mbega ntishobora kugira izo ndyane zishobora gutuma mugira abanywanyi bake ikintu mwokora kugira ngo igihe kiriko kirarengana kugira ngo muje muri matora mwese muvuga rumwe abadasigana bose bavuga rumwe ni nkibi
ndabivuge ndabisubire nta ndyane ziriho mu mugambwe abadasigana iprona ibiharuro nabibahaye urumuntu atawuhengamiye ukaja mu gihugu biragaragara ko abadasigana bari hamwe sinkeneye kugaruka ku Mpari na Francis ibyantukaje sinkeneye kumutuka mugabe igikuru mbona nuko muri iki gihugu hariho ingorane zikomeye ahageze nuko twotegura amatora abantu bagashyira imbere ineza y'igihugu kuko iki gihugu gifise ingorane nyinshi gifise ingorane gifise n'ubutagira uko bungana gifise ingorane z'ibiturire byashingikaje igihugu ku buryo ataterambere bishoboka bihisingorane zerekeye kwa gatekazi na muntu ariko karasubira inyuma cyane zifite ingorane zizimbonera kure zishobora gutera umudugararo kugira amatora ntagende neza. Ibyo nibyo ku bwanjye ibibazo bikomeye biri imbere, si ikibazo cya iporona ubu giteye ingorane. Aho rero nicyo gituma imitambwe yari ikwiye kujya hamwe kujya abari babisezeranye muri federute kugira dutegura amatora imigambwe ije hamwe, cyane cyane turabe kazoza k'abana bacu. Nicyo kibazo gikomeye cyane, nayo iki kibazo cya iporona ni gitoyi cyane. Ejo n'ejo bundi amatora agende neza hanyuma havemwe ubutegetsi bwunga barundi gusumba uko ubu buri ko burabigira.
Yego mushiga ntahe esho vino mugwengizo namwe nyene mutubwire ingaruka ingorane za politique izahite mu Burundi zogira ku matora mu 2015 umunota umwe.
Yego umunota umwe murakoze cyane. Jewe rero nguma ntangazwa n'ibyiyumviro shaka nguma shikiriza kuko bon mingo ijambo ryiwe ririmo tubiri jewe muntunge na wantunge kuko sinemera ko Jacques no munsi yogira ati bajya nuko ariko rero reka tubananye kwijambo tuduge kwijambo twebwe rero ingaruka tubona muri ibi bintu sega samatora amatora ni imwe mu nkingi za demokrasi. Iga demokrasi igizwe n'inkingi nyinshi ubujya amatora arahita ubuzima bukabana nyabw'igihugu. Ibyo rero ni ibintu biza byononera demokrasi yacu. Ibyo ni ibintu biza bidushira ku rutonde rubi cyane, ku murongo mubi cyane wa demokrasi ku isi nzima. Ibyo ni ibintu biza bicyanishamo Abarundi. Ega hari ibintu n'ubujya twirengagiza mugabo by'ingora mutima cyane. Ayo tuvuge mama wanje matora ndenze ugenda gute ko tuzi ko imigambo yose no munsi isa niyacagaguwe, ko tuzi ko muri iyo migambwe hariho imigambwe ishigikiwe iri mu kwa leta. Ariko rero ivyo vyose twebwe nta ngorane bidutera. Naho mama wanje bahisemo iyo nzira, twebwe icyo tubona kandi icyo twemera nuko tuteza kubaharanira dushigikira kandi dukomeza demokrasi yacu. Ayo matora rero muriko muravuga twizere ko ubutegetsi mumure buzokwikubita rashi bugatega ugutwi impanuro budashira guhabwa mu mpande zose yuko hazogeraho ubutegetsi burekura inzira, kuko inzira zirugaye zose. Icyo twemera rero ni uko ayo matora azotegereza kuba mu gihe leta yoba yafashe intumbero y'uko aba koko, kuko ivyo turiko turabona n'amatora ariko arategurwa na leta ku nyungu za leta ya CNDD-FDD. Twiyumvira na gato yuko umuntu yofata intumbero y'uko ahonyanga amategeko yose ajanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu.
Ayo mateko tuzogaruka ko nicyo kiringo tuzokigaruka ko twiheze inyingo zose ziri muri ayo mateko naho gushika ubu atabyatangazwa ku cese byerekeye cyane cyane ibyo biringo byo kwitoza nuko kwitoza. Nashaka mu gusozera mushiga nahe Francis ngaruko namwe mutubwire ingaruka nk'indyane hizo zishobora kugira ku mugambwe wanyu cyane no ku matora muri rusangi mutubwire ikintu mwibaza.
Harya ibuye ritserutse n'iribacisha isuka uno munsi birerekanye neza yuko ikinyoma kutavuga ukuri muri politike bigira ahantu bigasendwa n'ukuri. Wa politike ntumbashe ingene ariko aravuga avugisha ugwenge avugisha ishavu ndamwumva ndumva n'abandi twavuganye haba honorable Manwangari haba Jacques. Harya igihugu ntigitwarirwa imutwe, gitwarirwa umutima uri mu nda. Umuntu akamenya kwihangana cyane cyane ntarondere kugitwaza ugwenge. Nituje mu kuri mu nzira itomoye dukurikiza amategeko, tugende imbere y'umunyagihugu tumubwire imigambi tumufitiye, hanyuma we nyine aheza ahitemwa. Mugabo tukama turiko turasebya igihugu hari twebwe twari dukwiye gutorera inyishu. Ibyo n'amakosa bazotewa abanyagihugu bo nyine badugire twebwe n'ijambo rimwe gusa. Ndazi ko narabivuze no mu bindi biganiro ko l'honnêteté et la vérité n'est pas une stratégie politique. Abantu nitwige kuvugana ukuri, nidushira imbere ukuri tureke kugira ubwenge. Ibyo muzoca mubona izo ngorane zose mwumva zizoca zonyine kandi harya nico cyane atumye nagwa gatsiratsinda matora uburundi bukikukira nta muntu yigeza ahemba yamubwiza ukuri ataho turoye haragoye mugabe intwaro y'agashinzo y'akarenganyo turayisezereye mugabo nanye ntiyamari kwa yarayibwira ati hari ibyiza yakoze akama ni mukuri nico none munsi ukuri kwa gwaza gasore rurikora urajabuka imyaka ruzomara n'inda majana abiri kuko tuguma tugaruka tuguma tubona ko gukenewe kuza imbere tutavugishije ukuri bana ba mama muri politiki biratuyobeye twese bize tugira amahoro
murakoze cyane rwose akama gasaba ko ho bukuri eka abashiga nawe bose turi kumwe muri kiganiro Manuangari Jean Baptiste Chauvino Mugwengezo Francis Ngaruko Jacques Bigimana mwese mwavuze ko abarundi naho muri kigihe ho bahariho ingorane za politike cyangwa injyana za politike ikintu bakwiye gushira imbere ari inyungu z'igihugu eka inyungu z'u Burundi bakaba bavuze ko n'amatora bose bashigikiye ko ayo matora aba mu mahoro no mu mutekano eka akaba no kugaragara ivyo n'ibintu biza cyane rwose hanyuma ndabona akanya katubanye gato ntitwashoboye kuganira ibibazo byose twari dufise nkaba rero munkundiye nzosubira kubatera kabo mu minsi iri imbere ndabashimiye cyane rwose mwese kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire
murakoze rwose
murakoze Frederic
murakoze cyane rwose
murakoze
murakoze cyane turashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo cyo munsi ikiganiro cyariko cyiheza cyane cyane ingorane za politiki zabaye mu minsi iheze mu Burundi eka n'ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe mwakoze kuba mwaduteza amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza.